Mubazo umukuru w'igihugu yabajijwe harimo ikibazo cy'amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije amezi abiri bafunzwe. Babajijwe nimba iryo fungwa ritariko risubiza inyuma uwo mugabo kumenyesha makuru na demokarasi mu Burundi. Aha Petero Nkurunziza yishwe ko atawurenganywa, ariko akavuga ko ubutungane buri kubukora akazi kabwo.
Yavuze yuko abamenyesha makuru bafunzwe ibarasho bya ngombwa byo sino bija kujewe ibarasho bya ngombwa bari imbere y'ubutungane bibarizo mu butungane muri sentare barafise urenganzira kurondera abashingwamanza baruzwe nga mu Burundi babarondera babafashe kuburana ibyo byose yabwiye ngaha anye atwaye twara muri sentare hama baburane nicyo sentare ibereyeho. Ntabwo bafunzwe kugira ngo babakandamize, yari impamvu yatumye bafatwa ibyo bagirizwa barasa uburenganzira bwo kwiregura n'abakurondera bafasha kwiregura bafata iyo nzira.
Abamenyeshamakuru babajije umukuru w'igihugu asanzwe ari kizigenza w'ubutungane kwatotezurira abamenyeshamakuru, ntiyaciye kure mu kwishyura icyo kibazo.
Mu mategeko tuyisumbirizwa shingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe. Akazi karagabuwe umukuru w'igihugu ashaka abe umucamanza mukuru nta burenganzira afite wo kwinjira mu rubanza rutaracika. Nicyo bituma rero ubanza ahubwo bukerebuka muri sentare. Icyo twobasaba baburane barondere n'abavoka babafashe gushike vuba, nibashima azobarambahora, badashimye azokunguruza. Muri icyo gihe jewe urumva rero ngiye kwitambika mu ndinganizo z'ubutungane, ariko ndabona ryari ryita ubwigenge ubutungane, kandi amategeko arabitubuza. Twe tuzakuza umucamanza mukuru iyo sentare zose za urubanza rwacitse ataye umururizo ryari n'abashaka twitura amarira dufata izindi ngingo.
Hari ikindi kibazo nkora mutima mu gisata cy'ubutunzi cyabajijwe kizigenza w'u Burundi. Icyo nacyo cyerekeye ingingo yo kugarura unywero isaha zitatu z'ijoro n'indi itazi itera agahombo abadandaza b'ibinyobwa. Umukuru w'igihugu akavuga ko hari icyatumye iyo ngingo ifatwa.
Ingingo zafashwe zijanye n'uko ububare buhagarara saa tatu z'ijoro ntiyahoraho. Mwateza kukibaza ati mbega ni kubera iki bayizanye? Urumva ko ari urwango. Niba banka abarongozi banyu baba babonye igituma, hariho imvo nta kaburimbo, hariho imvo mugabo iyo mvo ifite umwanya itangure n'igiherera, kumbe ryo bavuga ati ejo ni sawa tubandanye turangurure. Nta kibazo mugabo ingingo ifashwe ntagire ibintu by'ibigombagomba biza cyangwa utuntu twa politiki twinjiramo, kuko ni twebwe tubazwa umutekano wanyu, twe tubaza umutekano w'igihugu.
Abamenyeshamakuru bashatse kumenya ibyemeza ko igitero giherutse kuba ku ngabo z'u Burundi mu buraruko bw'igihugu cyakozwe n'igihugu cy'u Rwanda. Mukuru w'igihugu yashyize ahabona bimwe muri ibyo byemezo.
Rero ibi nyine bibaye ubwa mbere byarabaye 2014, 2015, 2016 iyo byarabaye. N'abandi bose byo bundi murahagarika bajya batema uruhagarika twarabafashe bajya bisha abantu baratwemeye neza yuko turabasize n'uno munsi barabasize imyemenyerezo mu Rwanda baca muri Congo baza kwica abantu mu Burundi turabishyize turabasize turabafashe. Hari n'abandi bateje ubundi si bajya bonyine, abandi bateye baciye muri Congo nabo nyine turabafata baratwemeye twarabasize imyemenyerezo mu Rwanda baducisha muri Kongo tuza gutera twarabafashe turafise. Hari n'abandi igihugu cya Kongo, igisirikare cya Kongo cyafashe guhera umwaka 2018 buri mwaka mwama bikurikirana kuri ku mateleviziyo ati ngaba twafashe turabashikirije. Abo dufata rero benshi twabajije ati twebwe twarabafashe imyemenyerezo mu Rwanda duca muri Kongo batumye gutera u Burundi bavurumva ariko rero si byo uno munsi tubifate nkamwe mugabo twebwe Abarundi tuzoguma twubahiriza amasezerano twateguye mpuzamakungu, kuko u Burundi muri za nyigisho nababwiye gufata ko abigisha kuzirikana igihugu, Abarundi ntibigeze n'umunsi n'umwe barota batera ikindi gihugu. U Burundi n'ubwami ni igihugu c'abanyamahoro.
Nayo kubona u Burundi bwaritwariye igihugu cy'u Rwanda ariko ntihagire igikozwe, Petero Nkurunziza avuga ko urubanza rutabora cyanse bikunze ukuri kuzoteba kukajya ahabona.
Ndabona akarorero abakoroni binjiye gutera ibihugu byo muri Afurika n'ihene no ku isi. Mu Burundi arashe imyaka 120 binjiye mu gihumbi 1886 ngaha mu Burundi. None uno munsi ujya mu gihugu wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi ntibari ko arabikorera ko aca imyaka 120 mbere n'abateye Burundi shogeni bakiriho. Mugabo tuzibaza neza abateye Burundi, kuko hari icyo tubabaza si Burundi bwonyine kuri ijana n'ubukoroni. Muze mubaze no muri Tanzania ko arabidogadoga, muze mubaze muri Benin ko arabidogadoga, mubaze muri Namibia ko arabidogadoga, muri Kenya baritwariye abateye icyo gihe cy'ubukoroni kugeza n'aho bashumbusha. Urubanza ni rubungwa mwanya n'ikintu gihambaye cyane, hari urubanza rwarinjiye kumbuye no muzi nibikunda muga abanyarwanda yicari yabinzi neza yuko haje imyaka ijana ati imyaka amajana abiri abarundi azaba kwishyuza rya Rwanda
uwariko ararangiza ikiringo cyo kurongora Burundi amenyesha ko imbere yo kubisikanya ku butegetsi n'uzoba yatowe mu kwezi kwa gatanu ku ntebe y'umukuru w'igihugu azosubira kuremesha ikiganiro nk'icyo.